murumva radio ijwi rya Amerika. Ubijwi rya Amerika ribandanije ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Abaduteze amatwi namwe mu gitangura kutwumviriza, mbere namwe mwatanguye kumviriza ijwi rya Amerika mu gitanguka, tongeye kuba hikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Fidel Niyongabo, jewe nyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2020. Tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini bya Afrika arimwo n'ikiganiro iwanyu mu ntara, naho guhera isaha 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yibukije abagumyabanga b'umugambwe CNDD FDD ko gusenga Imana no gukora politike bidasiganwa. Ayo majambo yumvikanye iminsi itatu gusa imbere y'uko umugambwe wiwe ugaragaza uzohagararira mu matora ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi, mushikizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ku kibuga cy'indege cya Gitega, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza arongoye igikorane cyo gushima Imana, yasiguriye abagumyabanga igituma batunganya icyo gikorane.
Kujya twasenze 2003 tuje mu matora 2005 2010 2015 biratandukanye no kwegera Imana twiyimirije amatora y'uru mwaka turimwo, kuko Imana ibikibanza cya mbere muri CNDD no mu mategeko y'igihugu cy'u Burundi no kugwiza kabiri amasengesho mu haramukora. Aya ni amasengesho asozera ikiringo mu mugambwe CNDD, kuko ayandi mango nk'aya tuzaba turi mu mwaka mushasha no mu mateka mashasha. Isaha gufite ndakora n'amasengesho, ntagira abantu baza no amasengesho bose biti bibiri bafite mu burazi bwo gusambura no kubonona. Oya, kuko turi ku kiyaga gitukura tuzaba tushabuke biramira wengiri n'urugendo rushaje gutanguye, ntabwo ari ndabisere batangura no urunyeri natwe turatanguye. Imbere harabatora, inyuma kandi harabandi banekereje ndongozi zo mugambo CNDD. Nabuge ndongozi muri mu nzego mwaramuwe na CNDD, ngiki giye cyo gutakambira Imana rero kugira ngo inkomezi z'Imana zuruke zice kuri twebwe dishike na bene gihugu tujabwe turengane ka turajabuka.
Ekleziya Gatolika yaratumiwe muri ayo masengesho yo kurangiza ikiringo cy'intwaro ya Petero Nkurunziza. Umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega niwe yaserukiye umuryango w'abemera ba Katolika, ashimira abahurikiye mu mugambwe CNDD kubona bashize Imana imbere.
Sinobura kubashimira mwebwe mwashatse yuko uyu mugambwe wanyu ushira Imana imbere kandi imbere y'abandi bose. Ese byorama je nibwira ko yabahaye ubutumwa buhambaye? Ese byorama amadini ayariyo yose mukama musoneye Imana ayo madini abereka mukayikunda hanyuma mukayikorera, kandi nimushobora kuyikorera mutadukoreye, nimushobora kuvuga yuko muyihebeye mutiyebeye twebwe bene wanyu twese. Uwo munsi twaje gukenguruka umukama yatubaye hafi akadushoboza kugerageza kuva mu bibazo bitari bike twaciyemwo muri iyi myaka. Byaraduteye amarira bimwe, byaraduteye intambara za minsi yose.
Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaneguye ariko ingene abo basangiye urugamba batera basubira inyuma mu bijanye no gusenga. Yanibukije abagumyabanga igituma ikibanza bakoraniyemwo catowe kugira ngo kiberemwe ayo masengesho.
Biri turimwo biranezera Imana. Duhagarika urugamba twahwaniye mu kwezi kwa 12/2023 muri gihamagara. Ho twahwaniye twese duturutse imihingo yose. Abari mu ntara ajye no hino niho twagize icyo twita rasamblema. Habaduhejeje kuja hamwe tubye indongozi twaguye ngaho mu gihamagara, indege yatuzanye yaturukirije ku kino kibuga nyina mubona aha. Akayabago twari dufise kijya gihe cyo gushima ibyo Imana yari ikoze. Turabona neza yuko kagenda karagabanuka. Imana itubabare cyane. Gukoranira ngaha kaba kajyo keza ko kwirimbura turabe neza by'ukuri. Ubwo turabe ibyo Imana dukoreye mu kudukura muri ya magogwa niko tugihagaze no munsi y'iryo ikibazo cikirije abagumyabanga bose. Umurindi twatanguranye wo gukunda Imana no kuyikorera si wo tubona abagumyabanga bose nkuko byari bimeze bikanze.
Naho rero uramutswe igihugu muri kino gihe anegura bamwe mu bagumyabanga ba CNDD FDD, umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega arashima bimwe bimwe mu byaranguwe n'intwaro ya CNDD FDD. Musenyeri Ntamwana akavuga ko hakira gahazi.
Abarundi benshi bamanye intekera ku mutwe bagasahurwa utwabo, ibyo byose mwaragerageje kubitorera inyishu kandi birashimwa. Mugabo uko gushimirwa ntigwave kubatera ubute ntigwave kubibagiza yuko urugendo rukiri kure umukama yaciye ku ndongozi zacu yaratuboye byari bituboshe bitari bike ariko nubu ashaka kushirwa dushikanye kwiteka kumwidegembyo n'amahoro byuzuye arabona kandi akumva amarira y'abashonje kubera ubukene arabona kandi akumva amarira y'abari mu buhungiro batari mu gihugu cyabo cyane batarashika mu ngo zabo mwebwe bavukanye muri CNDD-FDD kesimboni gituma mutoshobora kurengera ibyo byose biri imbere mu maso byoshobora kutuburagiza maze iki gihugu kikaronka amahoro asumbirije
icyo gikorane cyo gushimira imana kubagumya banga ba CNDD-FDD bitekanijwe ko kizosozerwa kuri uyu w'Imana n'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe amakuru yegereye indongozi z'umugambwe CNDD-FDD akavuga ko ari muri iryo koraniro azotogwa umukandida azohagararira amatora y'umukuru w'igihugu kugenekezo rya 20 kwezi kwa gatanu no mwaka abanuganuganwa ko bazohiganirwa ayo matora na basivile Pascal Nyabenda arongoye inama nshingamateka aturuka mu ntara ya Bubanza na Joseph Butori Cegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu aturuka mu ntara ya Cibitoke iyongera ko abahoze ku rugamba aribo Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD aturuka mu ntara ya Gitega hamwe na Gabriel Nizigama umuhanuzi mu biro kwa prezida uyu akaba aturuka mu ntara ya Muramvya
Mu Rwanda ikigo ineza kabaya citaho abana bafise ubumuga bwo mu mutwe kivuga ko hari imiryango igikumira abana bafise ubumuga cyo kigo kivuga ko nko mu turere twa Nyabihu na Ngororero hari naho bima bene abo bana ivyo kufungura Claude Ganza munyamagana yadutegura inkuru y'Idonido
mu mwaka w'2000 abanyarwanda 52% kwijana bonyine nibo babonaga amazi meza Icyo gihe umuntu wo mu cyaro yakoreshaga amalitiro 8.15 ku munsi bikaba byari kuri yabarwa mu rwego mpuzamahanga angana na litiro 20 umuntu akoresha buri munsi mu isesengura bateguye icyerekezo 2020 bakoze bahereye ku kuba igihugu gifite amazi menshi ashobora gukurishwa cyangwa gukenerwa mu buhinzi ibi birimo imvura zihagije hagati ya milimetero 900 na milimetero 1800 ku mwaka ibiyaga inzuzi n'imigezi byinshi Hari kandi amazi menshi mu misozi miremire mu burengerazuba bw'igihugu bashobora gukoreshwa kuri bakagezwa mu turere tw'amajyepfo n'utw'amajyepfo y'iburasirazuba tuzweho kubura amazi kugira ngo intego zijyanye n'ibirebana n'amazi zigerweho nk'uko zirekanwa mu cyerekezo 2020 igihugu cyagombaga kongera umubare w'abanyarwanda bose bazaba bafite amazi anyobwa mbere ya 2020 Iba ariko siko byagenze kuko hirya no hino mu gihugu hakira abaturage batari bake batabona amazi meza
cyane nta amazi dufite pe
Kumvaga 2020 ishobora kuzagira nk'amazi mufite n'ubundi
Kumvaga ko twaba twarayagezeho ariko na n'igisaha ntayo turabona urabona ko kikiri kibazo
Nicyo cyubona mu gusa muri 2020
2020 ko twayumvaga kumvaga tuzaba turi abantu bafite ukundi kuntu mbese ari impinduka yabayeho dufite iterambere ridasanzwe sanswe ariko kuntu twebiteze ntagaruko byagenze etuzi ko tuzadufita amazi hafi ariko nta cyahindutse na nibisanzwe
none muri aka gace muvuma hehe amazi muyabona gute
amazi garo rimwe hari gwe tuyiguze na 500 na magare avoma
none ubwo nkabije mukoresha ku kwezi y'amazi ibingana gute geranyije
n'ibihumbi na 20 byageramo
y'amazi ubushakashatsi bwa gatanu bwo mu 2016-2017 ku mibereho y'ingo mu Rwanda bugaragaza ko abanyarwanda bagerwaho n'amazi meza bagera kuri 87.4% bavuye kuri 26.3% bayabonaga mu 1994 na mbere yaho abaturage bafite amavomo mu bibanza byabo aho batuye bageze ku 9.4% bavuye kuri 2.6% bari bayafite mu mwaka w'1994 ubu bushakashatsi bwagaragaje ko 27% by'ingo zo mu gihugu cyose zikoresha iminota iri munsi y'itanu ngo zigera hari amazi meza mu gihe 61% arizo zikoresha iminota iri munsi ya 15 bagenda gusa ku munsi yatunganywa metero kibi 2627 zikwizwa mu gihugu hose naho ingo zigerwaho na serivisi z'isukura zavuye kuri 74.5% mu 2010 ubu zikaba zigeze kuri 86.2% iyi mibare ariko hari abasanga idahura n'ukuri kw'ibiriho uyu ni Bwana Ntwari John Williams usesengura ibyishyirwa mu bikorwa by'icyerekezo 2020
muri n'ibipimo fatizo bitangwa ntabwo akenshi bihura n'ukuri urugero ni uko usanga bikabirizwa cyangwa se bihanitse cyane nk'uko mu mwaka w'2010 baravuga ko amazi meza azaba ari ku gipimo cya 70% ku banyarwanda bose ariko siko byagenze bikongera bikavugwa ko mu mwaka w'2017 abanyarwanda 100% bazaba bafite amazi meza nabwo ntabwo ariko byagenze bahumagaza ubutuvugana hano Remera hashize iminsi itatu n'uyu wa kane batarabona amazi. Icyo kibari kibazo niyo mujyi wa Kigali ahantu bashobora kubona iminsi itatu ine badafite amazi, wakwibaza uti mu ntara byifasha bite? Nikarama n'amazi ajya agera cyaka buri iminsi itatu ine atahagera. Ubu ni umudugudu w'icyitegererezo. Nujya mu mudugudu w'icyitegererezo mu Bugesera hari abatuje bavuye ku birwa by'amazi na Sharta, uzasanga kubona amazi bigoye cyane.
Abasenateri mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda nabo bigeze gukemangira imibare maze ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe amazi isuku n'isukura busobanura ko umubare uvugwa ari ijanisha ry'aho ibikorwa remezo by'amazi nk'imiyoboro biri mu gihugu, ko haramutse hakuwemo amatiyo, imiyoboro cyangwa amavomero bidakora, abafite amazi meza bashobora kuba hagati ya 50% na 60% naho hashingiwe ku ntego z'iterambere rirambye mu Rwanda bafite amazi meza bashobora kuba 11% ahubwo. Nubwo abaturage batari bake bafite ikibazo cy'ibura ry'amazi meza, ku rundi ruhande amazi angana na 38.9% atakara adakoreshejwe, bigahombya igihugu miliyari zisaga 11 z'amafaranga y'u Rwanda kubera ayo mazi atakara atageze ku baturage buri mwaka. Ibi bituruka ku kuba imwe mu miyoboro ishaje, bigaterwa kandi n'ivugururwa ry'ibikorwa remezo bindi birimo imihanda n'amazu yubakwa, rimwe na rimwe bikagenda byangiza iyo miyoboro. Ubutegetsi buvuga ko mu 2024 aribwo abaturarwanda bose bazaba babona amazi meza, kandi bwaragabanyije ingano y'amazi apfa ubusa kameneka atageze ku bafatabuguzi akava kuri 38.9% biri hubu bikagera kuri 25%, u Rwanda rukazabifashwamo n'igihugu cy'Ubuyapani. Mu gihugu hose hagiye hatangizwa imishinga yo kongera ingano y'amazi hafi muri buri karere, kugira ngo intego yo kugeza amazi ku baturarwanda bose izabe yagezweho 100% mu 2024. Uretse ikibazo cy'amazi akiri make hamwe na hamwe akaboneka inshuro nke mu cyumweru cyangwa kikaba cyanarenga nta mazi mu mavomo, ikiguzi cyayo nacyo hari abasanga gihanitse cyane.
Ikindi kibazo navuga cyabayeho muri imyaka 20 mu bijyanye n'amazi ni ihuzagurika mu bijyanye no kwishyuza amazi, mu bijyanye n'ibigo bifata ibyemezo ku mazi. Mu kwishyuza rero hajya baho ihuzagurika rikomeye mu minsi ishize, ndetse byabaye ikibazo cyatumye na minisiteri zimwe zihaguruka zisaba ko abaturage basubizwa amafaranga ku mazi bari bishyujwe mu buryo bw'umurengera, ariko binajyana no kuba ikiguzi cy'amazi cyarazamutse mu buryo buhanitse.
Ibiciro by'amazi biteye ku buryo inganda zishyura amafaranga 736 kuri metero kibe imwe, amavomo rusange akishyura amafaranga 323 kuri metero kibe, abakoresha hagati ya litiro 5000 na litiro 2020 bishyura 720 kuri metero kibe, abakoresha hagati ya 2050 bakishyura 845 kuri metero kibe imwe, naho abakoresha hejuru ya metero kibe 50 bishyura amafaranga 877 kuri metero kibe imwe. Abandi bakoresha amazi batabarirwa mu nganda ntibanabarirwe mu ngo cyangwa se amavomo rusange bajya bishyura amafaranga 877 igihe batarengeje metero kibe 50 ku kwezi, bazirenza bakishyura amafaranga 895 kuri metero kibe imwe. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Ababandanya kutwumviriza mu mwanya ukurikira, turabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Turi mu Burundi noneho aho umuryango w'urubyiruko rwahunze ubutegetsi buriho muri icyo gihugu uvuga ko uhangayikishijwe n'uburyo amatora arimo gutegurwa mu gihugu cyabo. Baravuga ko hari umwuka mubi hagati y'ishyaka riri ku butegetsi n'abatavuga rumwe naryo, bityo bagakeka ko ashobora kwaduka izindi mvururu nk'izabaye mu mwaka w'2015 zigatuma abandi Barundi bahunga igihugu. Barasaba urubyiruko gukomeza kunga ubumwe, bakanasaba leta gufata ingamba zo gukumira imvururu zishoboka. Pierre Claver Niyonkuru.
Umuhari mpuza makungu gwaruka Mouvement International de la Jeunesse Burundaise ugwiriyemo ugwaruka gwahunze Burundi yamara baburongoye bavuga ko urimo n'abakiri mu gihugu uwo uratewa amakenga n'icuka kiranga itegurwa ry'amatora asigaje amezi atatu ngo abe. Inarukundo Karen Kelly no muvugizi wawo.
Ayo matora yo mu 2020 ariko ategurwa mu musonikano. Abanyagihugu batojwe ku nguvu intererano basanzwe bibereye mu bukene ntangere, ubutabikoze imbonera kure zikamurara ku mugono zikamutoteza. Murabona kandi ko ubwicanyi muri no minsi bwasubiriye kugwira hamwe no kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke abo biketse bose. Ibyo bikunyurwa kandi nuko atabwigenga bwo gushikiriza ibyumviro no gushikiriza amakuru bukirangwa mu gihugu cacu. Biboneka rero neza ko abanyagihugu batari biteguriye kuja mu matora kuko umutima utari munda.
Ugwa runani mpuzamakungu rurimo n'abari mu bihugu bitandukanye harimo ugwaruka, harimo Uganda, Ubuganda, Tanzania, Congo, Iburaya n'ahandi. Aba baganiriye n'Ijwi rya Amerika ikigeri mu Rwanda bari n'ikindi bongera ko hari gice kinini cy'abahunze kitazogira uruhara muri ayo matora.
Ubwambi n'abasaba ko banza guhagarika ubwicanyi bagahagarika akarenganyo hakaba ubutungane kuri bose. Abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu bashobora gutaha bameze neza, komisa bagategura amatora yumvikanye ko na bose
igihugu aho kigeze, haba mu by'ubutunzi, haba mu bya politiki, haba mu by'imibano, si uno munsi wo gutegura amatora kuko amatora amaze kuva 2010 abantu basemerera 2015 biba akamaramaza gushika naho dushitse uno munsi si mu 2020 rero ari mwishu ahubwo no kwica nico kize no gusongera isibe
mu gihe cya demokarasi. Amatora ashaka ikintu cyiza cyane kuko bituma uwo abanyagihugu bonyine bashimiye imigambi afise ariwe atwara igihugu. Ariko mu bihe bitandukanye amatora yagiye araba, umuntu ntiyovuga ko hari kenshi amatora yagiye yatoye inyishu ibibazo abarundi bari bafise.
Uwo muhari Mijebe ubona ko ayo matora azogira ingaruka nyinshi ku gihugu. Uwo muvugizi wawo ati n'imvururu zishobora kwaduka ababijejwe batahabereye magabo.
Nuko hazotunganywa amatora atigenga, amatora y'inkinamico atazoba yizewe na gato. Atabisanzure umunyagihugu azoba afise. Ikindi nyamukuru ahubwo dufise ubwoba ko hashobora kwaduka ubwicanyi bw'ikivunga atagikozwe. Hama kandi n'impunzi zishobora kubandanya kwiyongera nk'uko n'ubu zidasiba guhunga, uravye ibiharuro by'impunzi nshasha muri Congo no muri Tanzania. Imvururu ko zokwaduka inyuma y'amatora hamwe ibintu byobandanya uko biri uno munsi ntawo byigiza kure. Itandukaniro rihari gusa hagati y'umwaka w'2015 no muri uno mwaka w'2020 ni uko kare umuntu yagerageza agasohora ibyiyumviro.
Ubutwara umugwise ni uri kurategura amatora mu gihugu, we warizeza akavuga ko aya matora ariko ategurwa neza. Pierre Claver Kazihise ahamagara inzego z'umutekano kurikanura kugira ngo ziyacungere neza. Yabivuze mu nama yagiranye nabo mu kwezi guheze.
Muraze yuko izo nzego ari z'umutekano ezo kwigina basi zifasha cyane kugira ngo umutekano w'ibikoresho, umutekano w'abantu, umutekano waho ibikorwa by'amatora biba, zirafasha cyane kugira ngo zibare biranguke byarabonetse mu matora yose. Kandi n'ubu turasaba yuko bobifashamo kugira ngo ko bene igihugu bagende mu matora batekanye, bafite umutima munda, bazi yuko umutekano wabo hagarariwe atakibahungabanya.
Mijebe uhamagarira ugwaruka ruri mu gihugu kwirinda gucanishwamo n'abanyepolitike. Ibihugu byakiriye impunzi navyo nka Tanzania bizikingire koko.
Icyo twobwira ugwaruka muri bino bihe biboneka yuko abanyepolitike bagomba kubacanishamo mu kubabibamwo inzankano zifatiye ku moko, bagomba kubarutishanya abandi bafatirwa mu bukene barimwo. Twosaba yuko uko biri kose ugwaruka gose aho ruri aho guhemukira mwene wanyu gutoteza canke kugirira nawe uwundi bisa no kwisamburira ko nk'imene kuko Burundi budukeneye twese atanu mwavuyemo. Ahubwo ariho dusaba yuko icumwe wese yokora yobanza kwiyumvira ingaruka nziza canke mbi byogira ku gihugu kubera nta mvura idahita.
Uwo muhari mpuzamakungu ugwaruka Mouvement International de la Jeunesse Burundaise ubushize hamwe n'urwandiko rurimwo ayo makenga mu gihe umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bitegekanijwe kuzoshikiriza umukandida azo guserukira mu matora y'umukuru w'igihugu ku munsi wa Mungu w'iyendwi. Azo basanze abandi bakandida batandatu barimo n'abigenga. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Turaguma aho nyine mu Burundi, urukiko rukuru rw'ingozi rwaraye ruhanishije abarwanashyaka 14 ba SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi igifungo cy'imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga 200,000 by'amarundi. Rumaze rero icyo gihe kubahamya ibyaha byo guhungabanya umutekano abo barwanashyaka bakomoka mu makomine ya Kiremba na Marangara mu ntara ya Ngozi bari basabwe n'ubushinjacyaha igifungo cy'imyaka 15 inkuru ya Desire Hatungimana
abo banywanye umugambwe SNL bapfunzwe bagirizwa ibyaha byo gushaka kwica abantu gusambura amazu hamwe no kurandura imirima y'ikawa ibyo byabereye ku mutumba Kagina muri komine Marangara hafi y'urubibe ihana na komine Kiremba abanywanye uwo mugambwe wa Gatongwasa bavuye kugurura ingoro yabo muri iyo komine ya Marangara abanywanye uwo mugambwe urongowe na Gatongwasa barahakana ibyo bagirizwa n'umushikirizamanza wa Repubulika Ingozi benshi muri abo 14 bavuga ko batarigera bahonyora kuri uwo mutumba wa Kagina umushingwa manza bajije igituma ari bo bafashwe benshi bishura ko bazira umugambwe barimo SNL mbere bose bakemeza ko batanzwe amazina n'abakeba babo bimbonera kure boniki byerekana nuko bagiye barafatwa umwumwe bukeye atanu umwe bafatiye aho byari ko birabera parke yaciye ibasabira gupfungwa umwumwe imyaka 15 ku cyaha cyo gushaka kwica abantu kuko berekanye amafoto y'abahakomerekeye cyane mbere baraje mu bitaro ku cyaha cyo gusambura amazu bagenda bariye bongera banywa ibintu ma butike ntibarihe basabiye gufungwa imyaka 5 hamwe n'umwaka kubera bononye imirima y'ikawa bagirizwa ko baziranduye bazitwara bazikubitisha abari kuri iyo santere ya Kagina umushingwa manza yongera asabira gusubiza ibintu by'abanyagihugu byononywe abanywanye umugambwe SNL banishijwe na sentare gufungwa imyaka 10 n'ihadabu y'200,000 amafaranga y'amarundi umwumwe banasabwa kuriha abantu bakubiswe bononegwa n'ibintu imiliyoni 12 bayateraniye abajyango b'abantu bafunzwe hamwe n'abababuranira bavuga ko batangaye kuko bari biteze ko hari nabake bafungurwa bakavuga nk'umukecuru w'imyaka 60 yafashwe yagirizwa gushaka gufasha mu gutanga ibigwanisho byakoreshejwe na babanywanye umugambwe wa Gatongwasa umukecuru akiregura avuga ko bamusanze mu kigo ariko arondera utwateka abonye abo bantu ko bangana aratariruka n'abaca baje mu byo babonye byose harimo n'ibisate by'inkwi yanikiye batwara kugwana abanywanye umugambwe SNL bakaba bari bafashwe igenekezo ya 15 kwezi kwa 12 mwaka 2019 aho mu bibero rikuru rya Ngozi hakaba hari nabandi banywanyi w'umugambwe SNL 17 bafunzwe bagiriza ibyaha nk'ivyo nabo bagiye bafatwa umwumwe bavuye kugurura ingoro yabo muri komine ya Nyamurenza muri bo harimo abaserikiri umugambwe mu makomine ya Nyamurenza na Gashikanwa igitangaza benshi nuko gihe cyose batanye mu mitwe hafatwa abasene abasende DFDD ntibafatwe kandi bakomeretse ku mpande zose mbere bakanavuga ko hari umunywanyi wo mugambwe SNL yishwe muri iyo mishyamirano ariko atambonera kure n'imwe mu bamwishe yigeze ihagarikwa Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
banywanyi bakunzirijwe rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 27,325 9,685 9,815 9,195 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640 9,470 1,070 13,630 n'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
ijwi rya Amerika ribatwara I Kigali mu Rwanda aho leta y'u Rwanda iburira abanyarwanda bajya mu gihugu cy'Ubushinwa kwirinda umujyi wa Wuhan wagaragayemo icyorezo cya corona virus mu kiganiro rero n'abanyamakuru Madame Diane Gashumba ministre w'ubuzima yavuze ko hari impungenge ko wajya muri uwo mujyi yakwandura icyo cyorezo kugeza ubu kitarabonerwa urukingo erike bagira ubusa yari muri icyo kiganiro
byumvikana nta shiti ko leta y'u Rwanda igamije kuburira abanyarwanda bajya mu gihugu cy'Ubushinwa ko bagomba kwitondera umujyi wa Yohane wagaragayemo icyorezo kizwi nka novo coronavirus n'ikirozi cyagaragaye kuva mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize 2019 kandi inzego z'ubuzima zivuga ko kugeza ubu kitarabonerwa urukingo ruzwi na cyane ko ngo kikiri gukorwaho ubushakashatsi. Madame Diane Gashumba, ministre w'ubuzima mu Rwanda, aharagaruka kubimenyetso bigaragara ko wafashwe n'icyo cyorezo.
Ni indwara igaragaza uko tubyita mu Rwanda mu mvugo isanzwe dukoresha, igaragaza nka gripe, ariko gripe ikaze, ariko ushobora kuvamo n'umusonga. Iyo ndwara igaragazwa n'ibicurane, inkorora, gucika intege n'umuriro mwinshi, hanyuma wiyanduye bavuga ko itangira kugaragara nko hagati y'ibyumweru bibiri n'ibyumweru bitatu, ariko iyo virusi ni nshyashya ku buryo n'ubu abantu baracyayikorera ubushakashatsi isumbuye.
Kubera ubukana bw'icyo cyorezo, ubu ngubu Bushinwa ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS bafashe ingamba ku mujyi wa Yohani coronavirus yagaragayemo. Ministre w'ubuzima mu Rwanda agaheraho asaba abanyarwanda bagenda mu Bushinwa kwirinda uwo mujyi ndetse no gukomeza gukaza ingamba z'isuku.
Hari yahabonetse cyorezo muri uriya mujyi wa Yohani, nabo babujije abantu baho gusohoka n'abandi gukomeza kujyayo kugira ngo cyorezo kidapfira henshi. Natwe rero icyo dusaba abanyarwanda, twakomeje no kubasaba, ni ukwirinda kujya havuzwe iyo ndwara, kuko ni indwara yandurira mu mwuka. Iyo umuntu ahumeka buri umwuka asohoka, hari udutonyanga tw'amazi, umwuka duhumeka ubugizwe n'amazi nuko tutayabona, utwo dutonyanga nuko dushobora kugenda tukanduza umuntu ukwegereye cyane. Ikindi ibicurane, ubwo bakora mu bimyira by'umuntu wanduye, icyo nacyo cyakwanduza. Ibyo rero ingamba nayo ni isuku, guhora umuntu akaraba intoki. Ibyo rero nibyo tugira inama cyane abanyarwanda.
Uretse ubu butumwa burebera igihugu nk'u Rwanda n'abagituye muri rusange kuri iyi ndwara ya coronavirus, u Rwanda runavuga ko rwaganirije abafite mu nshingano gutwara abagenzi mu ndege, byose bigamije ingamba zo guhangana n'iki cyorezo cyahawe izina rya coronavirus 2019 kitaragera ku mugabane wa Afurika.
Twagiye ibigo bitwara abantu bicaye mu kirere ko bagomba kugira akantu ko kwipfuka ku munwa no ku mazuru, kugira ngo wa umugenzi umwe cyangwa babiri batwaye ataza kwanduza abandi bari mu ndege. Ibyo bakaba baratangiye kubikurikiza. Ikindi ni ukuganiriza abari mu ndege, nuko babaganiriza bababwira umutekano wo mu ndege, kwizirika umukandara. Iki nacyo ni ikintu bagomba gutangira kuganiriza abo batwaye mu ndege, no kugira ibikoresho byo gukaraba bishobora kwica udukoko.
Zaba inzego z'ubuzima mu Rwanda, izabikora ndetse n'izifite mu nshingano ibikorwa by'ubukerarugendo, zumvikanisha ko amakuru kuri iki cyorezo azafasha kukirinda, zigatangaza ko ziri gukoranira bya hafi kugira ngo hatagira uwakwihoserwa n'iki cyorezo kugeza ubu bivuga ko kitarabonerwa urukingo. Imibare itangwa n'inzego z'ubuzima iravuga ko abagaragaweho na coronavirus bakaba hafi 300 kandi ko bane kimaze kubahitana. Ku rundi ruhande, bishobora kuzamura icyo bamwe urwikekwe ku bacuruzi b'abanyarwanda baranguraga ibicuruzwa byabo mu gihugu cy'u Bushinwa. Ni mu gihe u Bushinwa bushyirwa mu bihugu bya mbere bicuruzanya n'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ikavuga ko nta munyarwanda ikumira mu buhahirane n'igihugu cy'u Bushinwa, ahubwo ko ikibareba ari ukwirinda kujya mu mujyi wa Yuhani coronavirus yagaragayemo. U Rwanda ruravuga ko kugeza ubu uyu mujyi ari wo gusa iki cyorezo kirimo, ariko mu bitangazamakuru bitandukanye haravugwamo za Hong Kong n'ahandi. Inzego z'ubuzima zo zigasubiza ko bake mu bagaragaye ahandi hatandukanye bari baravuye mu mujyi wa Yuhani. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ajijwi rya Amerika yavugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mbibutse ko uyu munsi ku wa gatanu mu kanya katarambiranye tuza kubaha umwanya mu gasuhuza inshuti n'abavandimwe. Nimero rero ni ya yindi kuri WhatsApp, turi kuri 202-441-9931. Ndasubiramo, ni akamenyetso ko guteranya 1-202-441-9931, mukaduhamagara hanyuma tukabaha umwanya mugasuhuza abo mwifuza gusuhuza, inshuti, abavandimwe ndetse n'ababyeyi. Reka rero mbashimire mwe mwese mwadukurikiye, nshimire n'abagenzi banjye ku buhanga bw'ibyuma, mbasigire ako karirimbo kwa onkutude mukomeza kugira umunsi mwiza kwa mara nyanya mera biza cyubolo machi ukubye sabawa buriro bokoze sadawa ukubye sabawa buriro bokoze sadawa tutese kabulunji my baby tukolo
Tushimire bagenzi bacu biwanyu mu ntara mu masegonda make cyane gihe cy'isaha 12 murumvirize ikiganiro cy'umuziki tubashikirize iminsi yose kuwa gatandatu kuri iyi saha